Amerika ivuji Washington DC mu kirundi ni Murachumva radio ijwi rya Amerika ivuji Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda Nshuti banwanyi mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi nanone ubasuhuza Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Icyaka Frode buryo mu Burundi ririziza imyaka 30 rimaze ryemerewe gukora mu mategeko.
Ubutumwa dufise nubwo kusaba Abarundi yuko insinzi ya demokarasi yinjiye mu Burundi mu gihugu kimwe n'93 uko Abarundi bukwamayo insinzi bakayigumya mu minwe.
Pierre Claver Nahimana ni perezida wa Frodebu, ishyaka ryatsinze amatora ya mbere na mbere ya demokarasi mu Burundi mu 1993. Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuguruye amasezerano yo kurwanya ADF. Banki y'Uburayi itsura ishoramari yemereye Senegal amadolari miliyoni 80 yo kubaka uruganda rushya rw'inkingo za COVID-19. Nawo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko Uburusiya bumaze kwigarurira 20% by'igihugu cye. Ikaze muri aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane nyuma y'ako kaziki. Ijwi rya Amerika noneho tubanzirize kuri aya makuru ya OMS ivuga yuko ishami OMS ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima itangaza yuko umugabane wa Afrika urimo ugenda ugarura ubuyanja. OMS ivuga yuko koko abantu bicwa na COVID-19 wagabanutse muri Afrika ku rugero rwa hafi 94% muri uyu mwaka w'2020 ugereranije no mu mwaka ushize w'2021. Ni inkuru tubaza Fidele Niyongabo.
Umwaka w'2021 ni uwo wihaye inkumbi kurusha iyindi muri Afrika ikiza cya COVID-19 cyaje mu kibanza cindwi mu byahitanye abantu benshi gatoyi munsi ya malaria. Masidiso Moweti, umuyobozi w'ishyirahamwe OMS mu karere ka Afrika, amenyesha ko mu mwaka uheze abantu bagera ku 970 bahitanywe na COVID-19 ku munsi utashe. Ibitigiri by'abahitanywe na COVID-19 byagabanutse kubera abanyagihugu bitabya kamo ku kwicandagisha ari benshi kandi ku buryo bwo guhangana nico kiza bwabandanije kuboneka. Zitezwe ko abantu 2023 bazohitanwa n'icyo kiza mu mpera z'uyu mwaka mu gihe ibintu byo gumuko biri muri iki gihe. Naho ibihugu byo muri Afrika byagize ibibazo mu ntango kubijanye no kuronka incanco mu gihe ibihugu bitunze byari byazigungiye ko muri iki gihe byinshi muri ibyo bihugu byafise incanco zihagije. Yamara bifise ibibazo byo kumvisha abanyagihugu kuzifata. Mu mpamvu harimo kugonanwa n'uburyo ugorana bwo kuzishyikiriza abanyagihugu. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu umugabane wa Afrika watangaje ko abantu 11,800,000 banduye COVID-19 yahitanye abarenga ibihumbi 250.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banki y'Uburayi itsura ishoramari yemereye Senegal amayero miliyoni 75, ni ukuvuga amadolari miliyoni 80, yo kubaka uruganda rushya ruzakora inkingo za COVID-19. Diane Ninazwe turi kumwe hano muri studio tubwira iyo nkuru.
Ego Thomas, iyo banki rero ayo mafaranga yari yemeye mu mwaka w'2021 nubwo yashize ahabona uno munsi. Hambavu rero y'incanco za COVID-19 zizotangwa muri ayo mafaranga, iryo hinguriro rizokora n'izindi ncanco zo gukinga indwara zitandukanye zihanze umugabane wa Afrika. Ikigo cy'ubushakashatsi mu byerekeye ubuvuzi mu Faransa citwa Institut Pasteur kizoba kijejwe iryo hinguriro catangaje ko cizeye ko incanco za mbere zizo zizohingurwa n'iryo hinguriro zizoboneka imbere y'impera z'uno mwaka turimo 2022. Banque Européenne d'Investissement yatanze uburyo bwo kwiga ingene ico kigo cojaho nayo yavuze ko niyo catangura gukora ijana ku ijana kizoza kirahingura incancho zigira ku miliyoni amajana 3 ku mwaka. Umuyobozi w'ikigo Institut Pasteur muri Senegal ariwe Amadou Alpha Sall yavuze ko hari hageze ko Afrika ihingurira incancho za COVID-19 n'ibindi biza bivugwa kuri uwo mugabane kuzera inze hanze izincancho vyaratebeje ibikorwa byo gukingira abanyagihugu ikiza ca COVID-19 mwaka uheze biri uko mu gihe bitigiri vyabicandagisha ku mugabane wa Afrika bikiri hasi ahanini bikaba biri hasi ku mvu zibiri. Imvo ya mbere ni ukudahurumbira urucancho rwa COVID-19, imvo ya kabiri hakaba hari ibihugu abanyagihugu batarashobora kuronswa incancho za COVID-19 ku bwinshi.
Urakoze Diane Ninaz, urakoze kuri iyo nkuru. Noneho rero tujye muri Ukraine. President Volodymyr Zelensky yatangaje uyu munsi ku Burusiya bumaze kwigarura 20% by'igihugu cye. Iyi nkuru tuyibaze Fidele Niyongabo.
Zelensky yabitangaje mu ijambo yashikirije abashinga amateka bo mu gihugu cya Luxembourg hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Muri ivyo bice 20% harimwo ivyo Burusiya bumaze kwigarurira kuva butanga ibitero muri Ukraine, intara ya Crimea bwigaruriye mu mwaka w'2014 n'ibice biri mu minwe y'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiwe n'Uburusiya. Zelensky avuga ko mu mwaka w'2014 abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiwe n'Uburusiya bagenzura ibirometero kwadrato 43,000 vy'igihugu ciwe, akarere yagereranije ko kangana n'igihugu c'Ubuholande. Yamara ko karere kariyongeye mu kiringo kirenga amezi 3 kuva Uburusiya butanguye ibitero muri Ukraine. Mugushika hafi ibirometero kwadrato 125,000, akarere avuga ko karuta ubunini ibihugu by'Ubuholande, Ububiligi na Luxembourg byose biri hamwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye abashinga amateka bo muri Luxembourg ko akarere kagera ku birometero kwadrato 300,000 kakwiragijwemo amabombe ategwa abantu bita mine hamwe n'ayandi mabombe ataturitse. Yongeye atangaza ko abanya Ukraine miliyoni 12 bavanywe mu zabo n'ingwano mu gihe abarenga miliyoni 5 bahungiye mu mahanga.
Iyi ntambara yo muri Ukraine ihagurukije president wa Senegal Macky Sall ari nawe president w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri iki gihe yagiro mu rugendo mu Burusiya agomba guhurira na mugenzi we Vladimir Putin mu mugi wa Sochi uri mu majyepfo y'Uburusiya. Nanone Fidele Niyongabo.
Ibiro vya President Sall vyatangaje no musi wa kane ko urugendo rwiwe rugenewe umugambi wo kudadanura ikibazo c'ibidandazwa nk'idete n'ibitabizo bifatiriwe mu bivuko iri mu bigira ingaruka mbi kuri Afrika. Urwo rugendo rufise ihangiro y'ukuraba ukuntu intambara muri Ukraine yorangira. Rwateguwe inyuma y'ubutumire bwa President Putin. President Macky Sall azogenda janye n'umukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'umwe bwa Afrika. Itegekanijwe kandi ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashikiriza ijambo mu muryango w'umwe bwa Afrika hakoreshejwe ubuhinga bwa video na hatatariki ratangazwa. Mu ntango z'indwi Perezida wa Senegal Macky Sall yarateye akamo abayobozi b'umuryango w'umwe bw'Uburaya kabasaba gufasha kugabanya ibiciro by'ibidandazwa ngendegwa ko byiyongeye bikomeye. Amenyesha ko ingingo y'Uburusiya yo kuzibira amayira yo mu mazi akoreshwa mu by'ubudandaji yegereye igisagara cya Odessa muri Ukraine yagize ingaruka mbi zikomeye ku bidandazwa igihugu cya Ukraine gishorera hanze. Arashigikiye akigoro k'ishyira hamwe ONU kukugurura ikivuko cya Odessa. Ingwano muri Ukraine yatumye ibiciro by'ibitoro, intete n'ibitabizo biduga bikomeye cyane ku isi. Ingaruka iyo ngwano ikaba iri kiribonekeza bikomeye cyane mu bihugu byo muri Afrika. Uburusiya na Ukraine ni bihugu bishorera cyane intete muri Afrika. Uburusiya bushorera cyane kandi ibitabizo kuri uwo mugabane.
Diane Nininazwe na Fidele Niyongabo, murakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimudusange no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho abanyeshuri barenga 400 basaba inzego zibishinzwe kubakemurira ikibazo kimyigire abanyeshuri koko bavuga ko bari baratsindiye kujya mu mashuri y'ubumenyingiro ariko ubuyobozi bushinzwe kubaha inguzanyo burayabambura. Ikigali mu Rwanda tubibaze Eric bagira ubusa.
Abanyeshuri bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bari basohotse ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga izwi nka buruse n'abatsinze hagati y'umwaka w'2019 n'2021. Baravuga ko byababereye ikinyuranyo ubw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza heki yabamenyeshaga ko batemerewe inguzanyo. Bavuga ko n'abanyitsura amajyambere yari yarabahaye ubutumwa bubamenyesha ko bari ku rutonde rw'abizishyurira inguzanyo. Mu bihe bitandukanye izo nzego zombi ngo zaje kubwira abanyeshuri ko mu butumwa babonye habayemo kwibeshya kwa sisitemu y'ikoranabuhanga bakoresha. Bwana Fabrice Byiringiro ukomoka mu karere ka Musanze yagombaga kwiga ibigendanye no kuzapima ubutaka mu ishuri ry'ubumenyingiro rya Kigali ku Kicukiro.
Urumva nk'ubwo kugira ngo mbone ibyangombwa byose nasabwaga kubona kugira ngo ntangire ubuzima bwo kuvuga ngo ngiye ku ishuri, navuye mu rugo bari bagurishije isambu. Ubwo iyo sambu ntiyagaruka mu rugo, ntibamfata neza, ntibanyumva, baba bumva ko ibintu byose ari amakosa yanjye. Uwumva rwose ibyo bari kudukorera ni iyicarubozo n'agashinyaguru n'ukudukiniraho, ntabwo nabona uko mbivuga.
Bwana Wilson Mugisha we yari yararangije kugera ku ishuri ry'ubumenyingiro ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, yiga iby'amashanyarazi, nawe avuga ko mu myigire yabo badatekanye nyuma yo kubambura inguzanyo bari baremerewe.
Kwiga ntabwo byoroshye, kwiga uzi ko utazakora ibizamini, kwiga uzi ko isaha n'isaha wataha, hari igihe ufashika iyo ukabona ibintu urimo ntabwo uzi ibintu urimo. Kandi twese nyine uko turi ku ishuri ubona nyine dufite ikibazo, dusa n'abantu bahungabanye, ntabwo tuba dukurikirana amasomo neza nk'uko byagakwiye nk'abandi bana tuba tubona turi kwigana nabo, bitewe n'uko tuba twumva nta cyizere gihari cy'uko ahari dushobora gukomeza amasomo yacu.
Abavuganye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko mbere yo kumenya ko batakiri ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga bari barasinyanye amasezerano n'abanyitsura amajyambere. Ni amasezerano abemerera ko iyo nguzanyo bazayishyura nyuma yo kurangiza kwiga. Bavuga ko buri umwe yari yarasinyiye inguzanyo ingana hafi na miliyoni 8 z'amafaranga y'amanyarwanda yari kuzabafasha mu gihe cy'imyaka 3, bagasigara impungenge ko bashobora kuzayaryozwa batarayaciye iryera.
Urumva gusinyira amafaranga utari no kwigiraho miliyoni nk'izo, mba nibaza ese nzazishyuza? Nagerageje no kwandikira BRD kuri Twitter no ku email ariko ntibansubize. Ese ubundi ubu ntibazatwishyuza amafaranga tutigiyeho?
Uretse kwiyambaza itangazamakuru, aba banyeshuri bigaragara ko baniyambaje n'izindi nzego zitandukanye basaba ko babakorera ubuvugizi. Uhereye ku mpuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Clado, barayandikiye nayo yandikira HEC. Mvugana na Bwana Evariste mu Rwanda Shyaka uhuza ibikorwa bya Clado, yambwiye ko batanyuzwe n'igisubizo cya HEC yabasubije. Bwana mu Rwanda Shyaka avuga ko bazakomeza gukurikirana iki kibazo kugeza gikemutse kandi neza.
Twebwe ntabwo twumva ko sisiteme yibeshya, kuko nk'ubu hibeshya umuntu ukoresha iyo sisiteme. Ntabwo sisiteme ishobora kwibeshya ku banyeshuri 400. None iki nababaje ni uko iya mbere yari ibeshye, yibeshya ibahaye inguzanyo irongerera zibaka yakozwe na HEC. Ejo bundi iya BRD nayo iribeshya, babwira ko ibahaye amafaranga banasinya contract nayo irongerera, avuga ngo mu by'ukuri ngo yongeye yibeshya. Mu by'ukuri bikigaragara ni uko bano bana bari kubakinira bagapira, ntabwo ari ibintu bisobanutse.
Ijwi rya Amerika nabonye indi baruwa y'amapaje abiri aba banyeshuri bandikiye minisitiri w'intebe bamusaba ko yabafasha gukemura iki kibazo, ariko na magingo aya ntibabonye igisubizo. Bavuga ko nibinanirana bazagana inkiko.
Binabaye byiza twazanagana inkiko, ariko usibye yuko twari twandikiye perezida kuri Twitter tumubwira ukuntu ikibazo cyagenze, tukaba nawe twari dutegereje igisubizo cyiwe. Bari gushira nk'icyumweru tumwandikiye, ntabwo tuzi wenda niba ubutumwa bwashobora bubonye, ariko twe twanataginzeho bari abayobozi bandi. Byibuze dufite icyizere cy'uko wenda perezida nabona ubutumwa bwacu, kuko turabona tudashidikanya ko kino kibazo cyacu ashobora kuba atanakizi. Byibuze we niyo waduha igisubizo tukumva turanyuzwe.
Twashatse kumenya iby'iki kibazo tunyuze mu buyobozi bwa BRD, ariko badusaba ko twavugisha HEC kuko kuri bo nibyo byiza. Madame Rose Mukankomeje utegeka inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza tumuhamagara yatubwiye ko yari mu nama ari butuvugishe. Ntacyo yasubije ku butumwa bugufi bumumenyesha icyo tumushakira nyuma mu nshuro twamuhamagaye ntiyitabye. Gusa mu ibaruwa isubiza Clado ahakana ibivugwa n'abanyeshuri byose, avuga ko abemeza ko bari baremerewe inguzanyo binyuranye n'ukuri kuko urutonde rw'abemerewe rwatangajwe ku gihe. Ikindi avuga ko hari abanyeshuri binjiye muri sistemu batabyemerewe n'amategeko, icyafatwa nko kuyihakinga, bikagaragara ko bemerewe iyo nguzanyo kandi bitari ukuri. Mukankomeje mu ibaruwa ye asoza avuga ko uyu mwaka n'abari bemerewe inguzanyo batayibonye bose bishingiye ku ngengo y'imari yabaye iyanga. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika Ikigali
Radio Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Burundi. Umukuru w'ishyaka Frodebu ryatsinze amatora ya mbere na mbere ya demokrasi mu 1993 Pierre Claver Nahimana arasaba Abarundi kubungabunga amahame ya demokrasi n'ay'uburenganzira bwa muntu. Hari mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi i Bujumbura, aho Frodebu yibutse imyaka 30 ishize yemerewe gukorera ku mugaragaro. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri mikoro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Pierre Claver Nahimana yagarutse ku butumwa yahaye Abarundi.
Ubutumwa dufise ni ubwo kusaba Abarundi yuko intsinzi ya demokarasi yinjiye mu Burundi mu 1993 nuko Abarundi bokwama iyo ntsinzi bakayigumya mu minwe, kubera kuko imbere yaho turazi twese yuko ibi turimwo by'imigambwe myinshi by'amatora by'agatera kazi na muntu gukura kwibwiriza shingiro yemera imigambwe myinshi. Ibi byerekeye abanyamakuru bamaze ibinyamakuru byamaze kuba byinshi mu gihugu byari byigenga byaba bya leta ndetse n'ibindi byinshi, ibyo imbere nta byari bihari. Rero byarahaje kubera iyo ntsinzi yasaba ya Frodebu. Nubwo butumwa cyane cyane tubaha kugira ngo izo ntsinzi bazigumye, kuko batazigumije n'ubundi turabona yuko hari ibimenyetso bikomeye bishobora gutuma ibyo bisubira inyuma.
Baheze imyaka 30 nk'uko muyivuze umugambwe Frodebu wemeye gukora, hakaba haheze imyaka 29 uyu mugambwe utakaje ubutegetsi. Icyatumye uyu mugambwe udasubira kuronka abanywanyi kandi wari waronse intsinzi n'amajwi arenga 60% ku bwanyu, ubiha insiguro nke?
Insiguro iratomoye rwose, kuko nk'uko uweje kubyivugira wenyine imyaka 29 iraheze abenegihugu bahaye ubutegetsi umugambwe Sabaya Frodebu mu 1993 kubera kuko yari ifise imigambi iboneka ikomeye nk'ukomeje kubivuga yerekeye gushimikira ku ntwaro ya demokarasi mu Burundi be no guteza imbere igihugu, umuntu arashobora agatera akazi na muntu, ibinyamakuru bikigenga, ndetse imigambwe igakora ku mugaragaro n'ibindi byinshi. Ariko kibonekeje muri uwo mwaka nyine ni uko hariho abavyasi baca umugambwe Sabaya Frodebu barawusambura, bica umukuru w'igihugu yari yatowe ndetse nabo bakorana bose baranta rwose yuko demokarasi ija mu Burundi. Ibyo byaribonekeje. Icyaci kikurikira ni ingwano twagiye turabona nyinshi zagiye zirabisikanya mu Burundi. Ibyo bituma rero nkungure ingendo ya demokarasi isubira inyuma mu Burundi. Nicyo cyabisubiza inyuma. Muri icyo gihe rero umugambwe Sabaya Frodebu ntiwari gushobora gukomera abantu bari mu ngwano bavuga bati ahubwo reka dufate ibigwanisho kugira tugarukane iyo ntwaro ya demokarasi kubera ko twayishaka twari tuyihotewe.
Hari akizero ko umugambwe Frodebu uzosubira ukiyungunganya ukagira amajwi abereye amatora aherutse. Uyu mugambwe ntiwitwaye neza kandi murazi ko uyu mugambwe hari imike myinshi cyane rwose umugambi umufise kugira ngo musubire kuba umugambwe ukomeye nk'uko byari bimeze muri 93. Niyi
kureba harageze yuko umugambwe Sabaya Frodebu ukora ibishoboka byose kugira wiyubure ugire amaprogramme yandi akomeye mugashigikiye kukaranga umugambwe Sabaya Frodebu, mugabo dukore amaprogramme ajanye n'ibihe tugezemo, kuko imyaka 30 iheze ni ngombwa. Ubu ibintu byarahindutse. Turi rero mu byo twita audit y'umugambwe, evaluation y'umugambwe y'imyaka 30 iheze, niho tuzajya dusohora amaprogramme meza atomoye. Twizera yuko abanyagihugu mu minsi izoza, mu myaka izoza, bazoza baratora umugambwe werekanye programme nziza, batazotora imigambwe kubera aba bafise ibigwanisho cyangwa abariya bagira bati twe turafise ibigwanisho bisumba iby'abandi, turi mu ngwano nshya turagize gute. Twifuza ko igihugu cyacu mu minsi iza abanyagihugu kugira demokarasi ikomere n'umugambwe Sabaya Frodebu ukomere, yuko hageze amatora botora programme mugambwe yatore ibigwanisho.
Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Frodebu, murakoze cyane ngo sibukare muhaye radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze nawe
Radio Ijwi rya Amerika. Uganda na Republika ya Demokrasia ya Kongo bavuguruye amasezerano yo gufatanya kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Amasezerano yararangiye yaramaze amezi atandatu. Inkuru irambuye tuyibaze Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Icyemezo cyo kongera amasezerano nyuma ya buri mezi atandatu biri mu byo abakuru b'ibihugu byombi Yoweri Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Kongo bumvikanyeho. Igikorwa cyo kongera ayo masezerano cyabereye muri Uganda, aho abakuriye imigwi y'igisirikare ku mpande zombi baganiriye uburyo burushaho mu kurwanya umutwe no kurandura ibikorwa byawo burundu. Hari hashize igihe gito umugaba mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Jenerali Muhoozi Kainerugaba atangaje ko agiye gukura igisirikare cya Uganda ku butaka bwa Congo keretse aramutse ahawe andi mabwiriza na Perezida Museveni. Major Peter Mugisha, umuvugizi w'ibikorwa bihuriweho, yatangarije Ijwi rya Amerika ko umuhigo n'ibitero kuri uyu mutwe wa ADF byatangiye mu mpera z'umwaka ushize kugeza ubu bimaze kugira ku ntsinzi ikomeye irimo gukura ADF mu birindiro byayo by'amashamba y'inzitane ya Ituri na Virunga. Yanavuze ko basenye itumanaho ryabo barwanyi kandi umubare munini wabo uricwa abandi barafatwa. Major Mugisha avuga kandi ko abantu benshi bari barataye ibyabo mu turere dutandukanye babisubiyemo, amashuri n'amavugira kongera gukora, ndetse abantu bakanatangira kongera gukora akazi kabo ka buri munsi kubera umutekano wifashe neza. Gusa avuga ko ADF yatangiye gushinga udutsinda duto duto tugamije kugaba ibitero mu bice bya kure aho ingabo zitakwihuta zigera. Ibi avuga ko ari byo bagiye kwibandaho muri ibi bihe.
ADF at the moment are using asymmetrical tactics, has split into smaller groups.
Muri iki gihe ADF isigaye ikoresha amayeri yo kwigabanyamo amatsinda mato mato ahunga igihe cyose ingabo zacu zibahiga, hanyuma bakaja mu miryango cyangwa bagahurira ahantu kure cyane aho ingabo zacu zitahita zigera mu gihe gito, nuko bakagaba ibitero ku baturage n'abagenzi. Rimwe na rimwe batwika nk'imodoka cyangwa ebyiri. Iki cyiciro cya gatatu rwose nicyo gusenya imiterere y'ubuyobozi bwa ADF. Imiterere y'ubuyobozi imaze gukurwaho, twizeye ko ADF izaba yacitse intege ku buryo itashobora kugirira nabi abaturage. Niyo mpamvu abajenerali bayobora iki gikorwa bashyize umukono ku mabwiriza mashya agiye gukurikizwa ajyanye n'amayeri mashya ADF irimo gukora.
The operation orders aligning to the ADF tactics.
Ubwo yavuganaga n'abanyamakuru, umuyobozi mukuru w'ingabo za Kongo ziri muri icyo gikorwa cy'ubufatanye Jenerali Camille Bombere yongeye gushimangira ibyo uruhande rwa Uganda ruvuga.
Uyu adui anaona kama tunamupiga sana, anaumia sana.
Ati umwanzi amaze kumenya ko twamugabyeho ibitero simusiga, kandi akaba amaze gutakaza byinshi n'abarwanyi benshi. None ubu asigaye akoresha amayeri yo gukwirakwira mu mwanya mugari mu matsinda mato mato kugira ngo baduteshe uburari. Icyakora mu byumweru bishize hari amakuru menshi yagiye agaragaza ko ADF yibasiye imiryango ikica abantu benshi kandi igatwika imodoka z'abaturage n'amakamyo atwara imizigo. Major Mugisha yabigarutseho.
Those are the last kicks of a dying horse. We know that they are doing it to show relevance.
Ati ibyo ni bimenyetso ko ADF irimo kurangira. Tuzi ko babikora kugira ngo berekane ko bakiriho. Mu gisirikare icyo tuzi nuko iba ari ibikorwa bisanzwe by'imitwe nk'iyi ikoresha mu gihe isigaranye imbaraga nkeya cyane kwerekana ko ikiriho. Umuti w'ibi rero akaba ukubiye mu byavuye mu nama abajenerali bacu bagize. Umuyobozi w'ingabo za Uganda muri icyo gikorwa Jenerali Muhanga Kayanja yabwiye abanyamakuru ko agace gakorerwamo mu guhiga ADF kamaze kwaguka kuva Imwalika mu majepfo ya Kasindi mu ntara ya Ituri kugera Imwontoyo mu majyaruguru ya Kivu hangana n'ibirometero kare 110 kandi mu mashyamba. Ibikorwa by'ingabo za Uganda na Congo byatangiye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize nyuma y'ibitero by'ibisasu byabereye i Kampala biterwa n'abantu leta yavuze ko ari abakozi ba ADF. Uyu mutwe wavutse mu mpera za 90 ugamije kurwanya ubutegetsi muri Uganda, nyuma uza kwimurira ibirindiro byawo muri Congo. Uku kuvugurura ibikorwa hagati y'ibihugu byombi bibaye mu gihe havugwa imirwano mu majyaruguru ya Kivu mu gace ka Rucuro hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Congo FRDC. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Igira hirya ariko madame. kuinyejera iko. Abanyabu kongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibuko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ni bo bagenda bimyozora nka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana. Sofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ndikada.
Ndiyo bugo.
Ngubiki. Nukumga kwa mwili wese, mwili tukwebge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Sofe, kujete. Kombo taksi aji.
Taksi, ikorela hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Grola.
La Benevolence ya Grola yakifatanyije na Radio Ijwi rya Amerika ni buri kuwa gatandatu guhera saa 10 Kombo taxi. Tujya muri Tanzania. Umuntu wari ufite imbunda n'amasasu 28 yaraye afashwe n'igipolisi mu nkambi y'impunzi ya Nduta. James Jovin yaduteguriye inkuru irambuye.
Ayo makuru yemezwa n'umuvugirizi w'igipolisi mu nkambi ya Nduta, Bwana John Fideli, mu nama hagati y'impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta, aho ariko ababwira ibijyanye n'ikibazo cy'umutekano mu gitondo cyo kuri uno wa kane. Yavuze ko uwo mugizi wa nabi ari umutanzaniya yari kumwe na bagenzi we batatu b'abarundi bakiye biruka basiga igipolisi nyuma yaho mu masaha make bariko baritegura gukora igitero hagati mu nkambi mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu. Muri make Bwana John yavuze ko uwo mugizi wa nabi gushika ubu ari mu minwe y'igipolisi. Kuri uyu wa gatanu nibwo azojanwa muri sentare ya komine Kibondo kwishura ku byaha yagirizwa birimo kwitwaza ibigwanisho, ubwicanyi, ubusuma no guhungabanya umutekano.
Mmoja wenu amekamatwa na silaha pamoja na risasi za SMG.
Umwe muri mwebwe yaraye afashwe n'ikigwanisho hamwe n'amasasu. Abo bagizi ba nabi murabazi kandi murabana. Ndabasabe dufashanye mubashyire ahabona bose mukeka ko ari abagizi ba nabi. Dukeneye kubona umutekano ukwiye mu nkambi n'inyuma y'inkambi. Ndabasabe bose bafise iyo ngeso bayireke kubera yonona cyane mu bana mwiza hagati y'impunzi, abaturanyi na leta byose hamwe.
Kwani hili linaathiri kwa namna moja au nyingine mahusiano yenu na jamii ya Watanzania wanaozunguka kambi hii na wilaya kwa jumla?
Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye Ijwi rya Amerika zemeza ko ibibazo nyamukuru bibangamiye impunzi ari umutekano muke utarakemuka utuma abantu basanzwe bicwa buri gihe bazirutwabo. Ibindi n'ibibazo bya politike, kutemererwa gusohoka inkambi no kuburirwa irengero
ngaha mu nkambi. Ikintu tubona yuko kicoba kiduteye umutekano muke nuko kwinjiranwa nyene mu mazu. Tukinjiranwa mu mazu kandi n'ubu tuguma dufise ubwoba. Turafise ubwoba kuri ibyo bintu nyene biguma bibicoro. Na n'ubu abasuma n'ubundi barabandanya kandi n'ubwicanyi buguma bubandanya uko nyene.
Turabura umutekano ku buryo bwinshi. Icyo bwa mbere ko novuga ni inzara. Inzara kubera indya turonka ari nke ziratera umutekano muke. Abantu barasonza bigatuma baja kwiba mu giha bakabicirayo, bituma n'inzara bafise ko arunja zidakwiye. Ubugira kabiri turi hafi y'umupaka w'u Burundi. Umuntu araza gukondera v'i Burundi aricyo mwonka arapfuye kera aguperereza ahantu yagusangaho akakwica. Ibyo maze gushika kenshi ngaha mu nkambi ya Nduta.
Amarezi bose bashaka kubiturabira kumbure natwe bishobotse tubacungirwa nk'abandi. Kuko ndavyumva ni ibyo nicyo mbona badufasha kugira ngo natwe tumwe tujyane. Ntihagire usanga kwa mwishambere gusenya, ntihagire usanga mu mazu azatemwa nk'uko tubyumva. Ibyo byo musaba turabyumva, je ndashaka kubyumva aho meze uku.
Mu mwaka uheze w'2021 polisi muri komine Kibondo yaremeje ko yishyuye abantu bakekwa ko ari abagizi ba nabi 12 bari bitwaje ibigwanisho nyuma y'inkambi ya Nduta. Naho biruko abantu hafi indwi baricwa n'abandi hafi 15 baraburirwa irengero hafi buri mwaka bivanye n'ikibazo cy'umutekano muke barizwa mu nkambi ya Nduta. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi rya Amerika.
James Jovin niwe udushoreje aya makuru. Yatubwiraga inkuru nyine y'umuntu waraye atawe muri yombi afite imbunda n'amasasu 28 mu nkambi y'impunzi ya Nduta n'ibibazo by'umutekano biri muri iyi nkambi. Mu Burundi Frodebu ishaka rya mbere na mbere ryatsinze amatora ya demokrasi mu 1993 ririziza isabukuru y'imyaka 30 rimaze ryemerewe gukorera ku mugaragaro rirasaba abarundi kubungabunga amahame ya demokrasi n'ay'uburenganzira bwa muntu. Mu Rwanda abanyeshuri barenga 400 bavuga ko bafite bari mu gihirahiro bafite ibibazo bya bourse bavuga ko nyine bari baratsindiye kujya mu mashuri y'ubumenyi ngiro noneho ubuyobozi bushinzwe kubaha inguzanyo burayabambura ubwo rero bagasaba leta kubarenganura. Ndabashimiye cyane umugoro.